Nzamba
Nzambira Samirana
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Niwe mwese bakunzi wa Radio Nzamba igateka kawe sanga ikaze makuru yacu kuri wa mbere igenekezo nya 2021 kwezi no kwa myandagaro mwaka ni 2023 na yakagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umuntu umwe arayitavye Imana arashwe n'umupolisi mu ntara ya Kirundo muri komine Busomi hari ku Uwimana muraza kubyumva muri ano makuru. Nyagashabuni kose kwa kenyezi wafungiwe mwiwero jimuinga biturutse ko kuri wa mbere babonye banki gwa kuja kwivuza amakuru dukura muri gihero nemeza ko ariko bakurenganzira bwabo bahogwa mugezi wabo umenshi makuru Floriane Irangabi ya munara ya Kayanza yo barasaba amafaranga yabo abona bari mibika wa muri yo ntara bashoye ikawa yabo ku matonero yabikorera utwabo mukanye inkuru imwe kwa kaje.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasiye kwa mwiriwa no makuru tere mu gisata c'umutekano muke hari umugabo yarayishwe ku mutumba gatete muri komine Busoni ntara ya Kirundo yaganda guwarashwe n'umupolisi ku mugoroba w'ukuri w'Imana. Amakuru avaho muri iyo komine avuga ko umupolisi yarashe mu gihe abanyagigwa ariko baragerageza kumwankira ko atwara abantu yari ahagaritse. Ibyo ni Dona Bonfils Niyongera.
Hermenegilde de Manario yishwe arashwe amasasu atatu n'umupolisi w'igihugu ku mugoroba w'ukuri w'Imana. Amakuru ava muri komine Busoni akavuga ko hari abantu bane baturuka mu gihugu cy'u Rwanda bari baje gutembera bisanzwe ahitwa mu Gatare muri komine Busoni mu gacimbiri bita Cimbogo. Umupolisi ahashitse niho yaca ahagarika abo bantu abambika minoti kugira ngo abatware kubapfunga. Kubera hari mu ijoro abanyagihugu banse ko umupolisi atwara abo bantu niho uwo mupolisi azwi ku izina rya Jean Ndayiragije yaca arasa uwo munyagihugu acacikana ubwo nyene. Kuva ku mugoroba w'ukuri w'Imana uwo mupolisi afungiwe mu gaco k'inyamiramabi ka komine Busoni. Bitegekanije ko acirwa urubanza rw'ikibiriraho nk'uko amakuru ava muri komine Busoni abandanya avyemeza. Bamwe mu banyagihugu baho ku mutumba wa Gatete muri komine Busoni baratera ivyatsi yo ngendo y'uwo mupolisi bakabona ko urwego batwagwamwo goza rurabigisha inyifato bogira mu banyagihugu bagasaba ko yohanwa by'akarorero.
Mu gicate naco c'agatega kazi na muntu abakenyezi bapfungiye mu iwero ry'imuyinga bariko barahoterwa bahogwa Floriane Irangabiye no musi mu gitondo bagiye babona bose bankigwa kuja kwivuza nuko babazanira indya zivuye hanze. Iyo ngingo ikaba yafashwe n'ujeje imibano aha muri gihohero uhirahira wese kwegera aho abakenyezi bapfungiwe acafatwa agafungiwa mu iwero ry'abagabo bagakubitwa n'abanyororo babiri b'abagabo bahagarikiwe n'urongoye igihohero. Abakenyezi bakaba baciye bafata ingingo yo kwisonzesha kuva ku munsi w'ejo wa kabiri. Ni inkuru ya Oizia Gakin.
Imbo yavyo nuko mu gitondo ca kare bagiye bumva Belize Kaneza ajejwe imibano muri iryo bohero ry'imuyinga afata izo ngingo z'uko atamukenyezi n'umwe hafungiwe yakirwa mu ivuriro ryaho canke ngo hagire uwusumira ibifungurwa hanze. Inkuru ziva muri iryo bohero zivuga ko atambo n'imwe izo ngingo zavuye ko kiretse ko uwo Belize Kaneza abahora kubashigikiye umumenyesha makuru Floriane Irangabiye agira akwiza umwaka hafungiwe. Uwajejwe imibano ngo akavuga ko atakuvura bicanye. Izo nkuru nyene zibandanya zivuga ko kuvaho iyo ngingo ifatiwe ata muntu n'umwe arikuriwe kwegera aho abakenyezi bapfungiwe. Uhirahiye akahanukira acafatwa agafungirwa mu bwiherero bw'abagabo aho bita muri 2026 agakubitwa gashaya. Ibyo bigakorwa n'abanyororo babiri bitwa Dani Christophe na Rajabu Jaffa bakabikora bahagarariwe na Serge Nsabuwandemye arongoye iryo bohero. Abamaze kumenyekana ko bakubiswe bahugwa ko bahegereye akaba arabitwa Masai Ryari na Kwizera nk'uko ayo makuru abandanya abimenyesha. Aba bakenyezi ngo baratewe cyane impungenge ngo kuko muri bo harimo indembe. Izo nkuru zitanga akarorero kuwitwa Liberine igisate c'inkwi cinjiye mu kuboko ubu kumerewe nabi cyane kandi yategerezwa kuvugwa uno munsi. Aba bakenyezi ngo nta n'uburenganzira bafite bwo kuvoma n'amazi bagatinya ko n'indwara zivuye mu mwanda zizohava zibafata.
te munara makamba kubijaye ni hotegwa njaba kenyezi nyene mukenyezi nyaka yababa mirongo itandatu yarakubaguye kuri w'Imana no mu polisi azwi ku izina rya Moyiza arakaza bataziranyeganyega ivyo bikaba byabereye ku mutumba na zone muyango uri muri komine Nyanzarake munara ya makamba amakuru dukura kuri umutumba mesha ko uwo mu polisi yamusanze mu rugiwe amwagiza ko ari bariko bararorera igano ry'abaririndi ryari ryabereye ku kibuga cy'umupira muri komine aca murengera ko aramukubita ivyo bikaba byateye uhagarara kuri uwo mutumba aho nabari ko basengera mu rusengero rw'abangirikane baci bagarika gusenga polisi bataziranyiganyega yama yagirizwa mabi atandukanye muri iyo komine abanyigirwa muri uwo mutumba bagasaba abarongo igipolisi muri iyo ntara kumufata ibihano kuko abandanya babangamira idonido na kahindusa
byose byatanguye isaha 10 zo kumuhinga mu kukibuga cy'umupira kiri ku mutumba na zone muyange muri komine Nyanzarake aho hakaba hari ko habera ihiganwa ry'abaririmbyo muri ako gace abari aho bakaba batamenye ibyafashe komiseri Moyiza arakaza bataziranyeganyega kuko yadutse atera amabuye abari ngaho aho mbere yifadikanije n'abamugendanira babiri baraheza barashwiragiza abari ngaho bahungira mu mihana ariko arabakurikira abatera ibuye kurindi amaze gushika mu mihana yagenda kubita uwabonye niho yashika ku rugo rwa Ntiganzwa Patrice yigeze kubarongoye zone muyange hakaba n'umunywanyi w'umugambwe Biprona ahasanga umukenyezi wiwe niyo nizigiye Izidora w'imyaka yababa 60 amurengera ko aregagura imigere amakofe hamwe n'ingumu hajyamye hasi akaba yagiye kureka kumukubita abana bakomye induru ababanyi barashwabaduka mu nyuma yavuye amureka ararasaba ikigongwe bakwa bikoreshejwe n'akaboregwe ariko naho yasabye ikigongwe Moyiza arakaza ntiyagarukiye ngaho kuko yabandanije atera amabuye ibyatumye abari ko barasengera mu rusengero rwa Anglikane bahavuye bahagarika amasengesho kubera urwo ruhagarara rwatewe na komiseri Moyiza arakaza ivyo biruko mu gihe Moyiza arakaza yaramaze iminsi akora amaroregwa mu abagendesha amapikipiki haba ngaho Nyanzarake abagendesha amapikipiki bo ngaho ku muyange bavuga ko komiseri Nyeganyega ategera abagendesha amapikipiki ahantu hinyegeje abafashe agaheza akabiruka ko ugize Imana akamusiga ibyo atayari karahunga acatora agaheza agaca bitwara atacamira abafashwe nabo abatangisha igiturire kiri hagati y'amafaranga 50,000 n'ibihumbi 100 uruganda rwa radio Inzamba twarondeye kuri telefone urongoye igipolisi muri iyo ntara kugira duhe umuco kubigiye gukogwa kugira abatuzi iyo ngendo ariko ntitwashoboye kumuronka
nabari nyibukawa wa muntara ya Kayanza ni mu buraruko bw'igihugu bashorika wa yabo ku matonero y'abikorera twabo mu isize ni umwaka 2023 bayidoba ko kugera ubu batarahembwa amafaranga yabo bakabwa kwicyo ari kibazo mu gihe bari mu majya gatasi kandi bimije kurunga ikabana kwishure bagasaba ko boronswa ayo mafaranga kugira bashobore kwikemura ido ni dona Janvier abarugira
abarimye bikawa bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko bari bahawe isango yo ku munsi wa kane uheze ko bazoba baronkejwe amahera yabo ariko gushika ubu barindiriye barahebura umwe muri abo barimyi asigura ko bari bo bukene bwinshi kandi bari biteze kwikenura mu dufaranga twiyo kawa abarimyi basaba abarongoye amahinguriro y'ikawa yabikorera utwabo kubahemba amahera yabo hakiri kare kugira bashobore kugura ibikoresho by'abana babo buca basubira mu mashure
ubu nari nshaka abana bane bategereza kushyira ku ishuri babiri bari mu yisumbuye ikaye y'impapuro ijyana igeze ku bibiri n'amajana ngaha ni ukuvuga twebwe nari nk'ubu ayo mahera abana batatu bagomeza muhi twebwe turasaba batubwire yuko basize atabanye imba zitaguzwe batubwire nimba ikaba zitakibaho batitse batubarira tuzirangure nta kundi twirimira ibiharage
twamesha ko ivyo biruko mu gihe abarimyi b'ikawa bashoreye mu matonero ya leta bamaze guhembwa amahera yabo inshuro zibiri
Inzamba
Turabandanye n'inkuru n'amakuru twabateguriye iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha ngo gituma Abarundi basubira kubana amahoro nk'uko byahora. Yivugwa n'abanyagihugu bo mu ntara za Makamba na Rutama bashikiza icyo biyumvira ku rugendo rw'abakenguzamateka, ku rugendo rw'inama nkenguzamateka ya Burundi kwiragira kugira imenye icyo Abarundi biyumvira ku ngingo yo gukuraho cyangwa kugumizaho ibyamoko mu nzego nkuru z'igihugu. Abanyagihugu bavuga ko hacibonekeza ikumira rifatiye ku bwoko ari nacyo gituma abona ko iyo ngingo yo kugumizwaho nk'uko bisanzwe bitegekanijwe amasezerano y'amahoro yarusha Eddie Claude nini nazo
kubwo abanyagihugu. Naho inama nkenguzamateka iriko iregeranya ivyumviro kubijanye n'ikugwaho cyangwa igumizwaho y'ibitigiri by'ubwoko mu nzego nkuru nkuru ntivyari bicubahirizwa kandi bikaba biri kubiri n'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Kubwo abo bakabona ko ukubahiriza amasezerano ya Arusha byofasha gusubiza Abarundi hamwe ituze rikagaruka mu gihugu.
Reka na nyaragira namba cyane uwo wishyigikiye nibikomezwe riho basigaye baraba abanyamugabwe gusa cyane cyane kandi icyitero cyiza kuko umuntu yaroroye ikibanza, umutoza akaroroye ikibanza, n'umutwe akaroroye ikibanza. Mukaba ubu ntibikishoboka nta bikiri umenga babifuse kuko twebwe tumenya ko ibyo byakomezwa riho kuko bitunganya neza bikamera nk'uko byavugiwe i Arusha.
Kubw'abo banyagihugu nyene ugushaka gukuraho ivyo bitigiri hisunzwe ubwoko nivyerekana ko bamwe mu ndongozi biyo bagiza akamaro ayo masezerano yamaze kuva ashizweko umukono igihugu kikiri mu ndyane.
Yari atanze icyizere yuko ubu ni bwavugire neza. Mu minsi iheze byagize maze ntibabaye bishyira mu ngiro byo bisa n'ibyahagaze ivyo bitigiri ntibikurikizwa byonagurwa ahubwo byavuye ai vi tego basha esho tani nandara yese yese nuko kete nano nano yuko ijeja ponye tweyarusha babigendera ikata mungiro.
Kubandi nabo muri yo ngendo yo kubahira Abarundi bose harakwiye gusubigwamwo ibitigiri by'abatwa biboneka ko bibagiwe
projet twavuye nawo tugeze no munsi cyo yuko cyuguma uko bisanzwe biri ahantu hamwe akiraga haza ni tukeneye kubatwa kuko kubatwa haracyari kure cyane birakenewe yuko batwa bodugizwa ibice bari kuno munsi.
Abanyagihugu bakaba bishikirije inyuma yaho umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera agendeye amakomine ya Musongati na Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana hari kwa kane windwi iheze.
Mu gusozera n'amakuru nk'uko mumenyereye ku minsi yose ya mbere turabwira ivugwa amakuru y'inkino aho ubundi butitabye inkino zihuza amashuri yisumbuye yo mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Inkino ziko zibera ihuye mu gihugu cy'u Rwanda, ibihugu by'Ubudagi mu bagabo na Espanye mu bigeme nibyo byari bitahukanye ibikombe mu nkino mpuzamakungu z'umupira w'amaboko volleyball yo ku mucanga zabereye i Bujumbura. Nayo bumamuru umugwi waserukiye Burundi mu migwi yabaye ya mbere mahiganwa yabo mu nkino za Afrika ku munsi wa gatandatu hariya mu gihugu cya Gabon yaranganje igitsindo kimwe ku kindi na Cercle Sportif de Benge mu nkino z'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere iwabo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Alexandre Niyongeko.
Duhere mu mupira w'amaguru aho mumenyereza umurwi serukira gihugu intamba mu rugamba w'abakuze Etienne Ndayiragije muri iyi ndwi twarayi turangije yashize ahabona urutonde rw'abakinnyi 37 azokuramwo 18 bazokina urukino ruzohuza Burundi na Cameroon hazoba ari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 12 Nyakanga uyu mwaka igarwa muri Cameroon. Aha mukibuka ko muri urwo rukino Burundi bukeneye kunganya na Cameroon kugira ngo buronke amahirwe yo gushika mu nkino za nyuma z'igikombe cha Afrika. Nayo umurwi bumamuru ku munsi wa gatandatu hariya mu gihugu cha Gabon waranganije n'umurwi wa Centre Sportif de Benge ariwo wabaye wa mbere muri Gabon aho hari mu nkino z'igikombe cy'imirwi yabaye ya mbere iwabo ku mugabane wa Afrika. Nayo muri volleyball yo kumusenyi mu bagabo igihugu c'Ubudagi nico catahukanye igikombe cy'iganwa ry'isi ryabereye Bujumbura ku musenyi w'ikiyaga Tanganyika. Izo nkino zahuje abakinnyi 86 baturutse mu bihugu 14 byo mu mihingo itandukanye y'isi. Icabonetse nuko ibihugu by'umugabane wa Afrika bikiri inyuma muri urwo rukino kuko ku bihugu bitanu byaserukiye Afrika yose byose byagarukiye mu gice cya kane gishira cya nyuma haba mu bigeme canke mu bagabo. Ku ruhande rw'abagabo inkino z'igice cya kabiri gishira cya nyuma igihugu cya Israel catsinze Suède amaseta 2-0, Ubudagi nabwo butsinda Ubwongereza amaseta 2-1. Mu rukino rwa nyuma ariwo finale Ubudagi bwaciye butahukana igikombe inyuma y'ugutsinda Israel amaseta 2-1. Ku ruhande rw'abigeme urukino rwa nyuma rwahuje igihugu cya Espagne na Autriche, Espagne ica itahukana igikombe isinze Autriche amaseta 2-0. Nayo Burundi ntibyitavye inkino zihuza amashuri yisumbuye yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko inkino ziriko zibera mu karere ka Huye mu manuko b'u Rwanda kuva ku munsi wa gatandatu igerekezo ya 19 za kuno kwezi izo nkino zikazomara iminsi 10 aho hitezwe inkino 13 abo banyeshuri bavuye mu bihugu bya Kenya Uganda Tanzania n'u Rwanda bazohiganirwamo batari bake mu bitavye izo nkino baguma bibaza igituma Burundi butaje muri izo nkino zihuza amashure kandi ari bwo buri hafi yahuye abakurikirana hafi inkino mu Burundi bamenyesha ko inkino mu mashure atakibanza zigihabwa amashure amwamwe agahitamwo guheba ibyo guhiganwa abandi bakamenyesha ko mu bushikiranganje bw'indero ataburyo bwo gufata mu mugongo abakinyi bafise ibyo rero akaba aragahombo kanini kubona abana b'abarundi batagihabwa akaryo ko kwipima kurundi runganwe muri kano karere.
Nino ngache dusozera na makuru yacu kuri wa mbere dushimire mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza ana ya majesté barenga nabashirije nkabanda bipfurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu mu giteka n'iteka.